Reka dusubire ku nkuru twabashikirije ejo bundi ashize ku cemezo cha sentare gasambura manza mu Faransa yatesheje agaciro ukunguruza kwa Felicien Kabuga yasaba ko atokoherezwa kuburanishirizwa yarusha uyu munsi urwego rwa ONU rwasigaye ruraheraheza imanza zasizwe na sentare yarusha rwatangaje abacamanza batatu bazoca urubanza rwa Kabuga Felicien umucamanza Ian Bonamy ava muri Ecosse cyangwa Scotland ni wazoba ari mukuru w'uwo mugwi afatanye na Graciela Susanna Gatti wo Santana wo muri Uruguay hamwe na Elizabeth Ibanda na Hamia wo muri Uganda itangazo kwigenwa ry'abacamanza ntirivuga igihe urubanza rwa Bwana Kabuga ruzotangurira Bwana Kabuga yagirizwa ibyaha birimo gutegura umugambi wo gukora genocide yabaye mu Rwanda mu 1994 ariko wizo zaha arabihakana ku wa gatatu sentare gasambura manza mu Faransa yaremeje irungikwa rya Bwana Kabuga kuri iyo sentare ya ONU ifite icyicaro yarusha muri Tanzania n'ishami ryayo Ilahe mu Buholandi ariko umwunganira Emmanuel Altit yabwiye BBC ko bagiye gusaba urwo rwego ko ngo atorungikwa yarusha ahubwo akajyanwa Ilahe.